Zambira sa Mirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kuwa gatatu igenekerezo rya 26 nzero mwaka w'2022 mwaramutse canke mwiriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo akabaza kuba agizwe n'inkingo nkuru nkuru zikurikira harategekanijwe urusasuma rwo kumenya ibitigiri ku bwoko intara bavamwo by'abakozi ba leta abakorera mu mashyirahamwe akorana na leta na mpuzamakungu bisabwe n'inama ngenguzamateka ariko rero ibyo biriyamirizwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubugambwe uri ku butegetsi abo mashyirahamwe yigenga babibonamwo intumbero yo gukumira ubwoko bumwe mu Burundi Mugisata cy'imigenderanire ngo bidatangaje kubona hasabwa ikarata y'abarundi baba hanze muri ABC Canada babonamwo ugushaka kurondera abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi babanje gucanishamo abarundi baba hanze ngo bibateguriye murano makuru Nayo mu gisata cy'ubutunzi ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bukoresha imvugo ya politiki ataho ihuriye n'ukuri ku bijyanye n'uko ubutunzi bwifashe mu Burundi ufatiye no kucegeranyo caheruka gusohorwa n'ikigo cya leta ISEBU Josine Kaze n'icyongera ndabashikiriza no makuru mu kanya idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Nasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yarayakomeretse arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ry'uyu wa kabiri rishiru wa gatatu ibyo byabereye ku mutumba saswe ni muri komine Kayokwe intara ya Mwaro amakuru avaho kuri uwo mutumba akabavuga ko uwo yakomerekejwe ari umwe mu mbonerakure z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD idonido na Valerie Mucho
Mugihe imbonera kurezo muri komine Kayokwe zariko zirakizura ku mutumba wa Saswe niho zahura no mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye hari mu masaha 8 y'iri joro ryakeye maze baca barasa izo mbonera kure uwo yakomeretse ariko aravurirwa ku bitaro byo mu Kibumbu muri iyo komine nyene nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu abandanya bivuga abo barashe bakaba batashoboye gufatwa Abanyagihugu bo ngaho muri komine Kayokwe bakaba bahagaritswe umutima n'imigwi yitwaje ibigwanisho yamayisha abantu bagasaba gukingirwa
nta kwezi kwijana nta muntu yishwe hari abarasigwa muhira hari abaraswa batashe hari abarasigwa aho bakorera twebwe rero ko babura dutete icyo dusaba ni uko igipolisi cyoje umutekano hanyuma umuntu wese agakora icyo ajege abo bantu bigitsimbonera kure kuri ibikorwa ngo ninde gukizura ijoro umutekano kandi baburekera abajeje umutekano igipolisi cyangwa igisirikare abantu turonka amahoro
mu gipolisi cyo muri iyo komine bakaba bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ababikoze bamenyekane bongere bahanwe
arakoze Valerie Mucho mu makuru ajanye na politique igikorwa cyo gukora rusansuma yerekeye ubwoko mu bakozi bakorera leta n'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kigiye gutangura ivyo biri mu ikete y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yandikiye indongozi zo mu gihugu riherekejwe n'ifishe gushiramwo umwidondoro w'abakozi bose bakorera leta hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe yigenga idonido na Diane Nkurunziza
Muri iryo kete ryo kuwa 24 nzero uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yandikiye abarongoye intara abagenduzi bakuru bose mu buzi bwa leta cyo kimwe no mu mashyirahamwe yigenga yabamenyesheje rusansuma itegerezwa gukorwa vyihuta uyu mushikiranganji yasiguye ko ivyo bishingiye ku matohoza yakozwe n'umugwi wa mpenguzamateka ajanye no kubahiriza ubwoko mu buzi bwose bwa leta hamwe no mu mashyirahamwe yigenga mva makungu nkuko bigaragara muri iryo kete umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abakozi bose bategerezwa kuzuza ifishe y'imidondoro yabo akeneye vuba cyane iyo fishe nayo ngo umukozi wese asabwa kuzuza amazina yiwe ubwoko bwiwe umusozi komine n'intara avukamwo akaza akora igihe yatanguriye akazi igihugu avamwo nimero ya telefone hamwe no gutera ku mukono tubibutse ko mu mwaka w'2016 mu kwezi kwa munyonyo inama nkenguzamateka yari yarasabye leta y'u Burundi ko hokogwa rusasuma y'abakozi bose bakorera leta n'amashyirahamwe yigenga. Icyo gihe inama nkenguzamateka yasiguye ko bashaka kuraba ko ubwoko bwose buserukiwe mu buzi bwa leta n'amashyirahamwe yigenga mva makungu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi.
Ibyukunganisha amoko mu nzego bitegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha yabishinze kugira hakosogwa akarenganyo kari hagati y'imigwi igize Abarundi. Iyo ni isiguro itangwa na Frederic Mabwimvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu akaba ari mu bashize igikumu kuri ayo masezerano. Frederic Mabwimvira avuga ko leta iri kwikora amakosa mu gushyira muri ico gikorwa ibibanza bisaba ubuhinga n'ubumenyi atari bya politike. Reka tumutege yombi.
Ugambe twagira tubibuteko aho twiyumvira ugusangira ubutegetsi mu nzego ntizari inzego z'amashyirahamwe zari inzego z'igihugu za leta kandi no muri ubwo buzi bwa leta twaratandukanya ubuzi bw'abahinga n'ubuzi bujanye n'ibya politiki. Mugabe byerekeye ubuhinga no kuvuga abadiregiteri b'amashuri no kuvuga abakora imirimo itandukanye ntabarya bitwa abadiregiteri genero bamaze mu bushikiranganji imyaka 20, 20 n'ingahe 30 abo ntibari barabwa n'iyo ngingo. Ariko uyu munsi kubera ibi byo gutanga ubuzi hishimikijwe ubwoko hishimikijwe umugambwe basigaye baca bakwegerako kugira ngo barabe ingene byabitegira ibyabo nyamigambwe wabo byabitegiri by'ubwoko bashaka byashobora kujya muri ubwo buzi n'ubwo atabyo baba bashoboye. Muri icyo gihe rero ni ugutora ko igihugu gitwagwa n'abantu badashobora kuba bafise ubushobozi bukenewe kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu no gutora ko igihugu gitembagara cyane dutore ko kibandanya kibayeho mu kubandanya iyo nzira twari twaraciye iri mu masezerano ya Arusha. Atari ibyo ho ndababwije ukuri iki gihugu cacu kiragenda akagirire kuko mu by'ukuri iyo udafise intango y'ikintu amaherezo ntushobora kubaka. Urumva rero twabwiriza kumvikana icyo kibazo kuko turabona icyo bashaka bobo niko ko igihugu gitera imbere cyangwa kidatera imbere n'ikibintu baragishinga. Ikibaragishinga ni ugucokeza abantu babo mu buzi hanyuma bagira icyo bamarayo cyangwa batagira icyo bamarayo ibyo si wo mwitwara ariko wiwabo. Igice cya kabiri ni bande babwirizwa kuraba yuko ibyo bice byubahirijwe. Ubunjikirangaje intwaro hagati mu gihugu si wabiraba habe namba. Icyo kibazo carabwa inama nkenguzamateka aribwirizwa kugenda ikaramu mu bisata byose yuko ibyo bitigiri mu bya politiki byubahirijwe. Hanyuma basanze byubahirijwe cyangwa bitubahirijwe baratanga raporo muri leta. Aho leta nishobora gufata inyinga ati reka ko twaronse raporo duze tuyikorere ko turengera ibyo bitigiri byo kubahirizwa. Iyo niyo ngendo ibwirizwa gufatwa siyo ngendo umushikiranga rimara hagati mu gihugu ariko arafata iyo siyo n'ukuri siyo.
Mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike bahurikiye mu Runani Force ngo rusansoma nk'ubwo rutandukanye n'amategeko kandi icy'umugambwe CNDD-FDD ubishakira ntikigaragara. Umushingwa manza Vitali Nshimirimana Serukira Force abona nyabu na ko bene ubwo rusasuma rugamije ikumigwa ry'abantu no gucanishamwo abanyagihugu. Vitali Nshimirimana agahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko. Tumwumvirize.
Ibyo bitandukanye n'amategeko kandi ntibigaragara icyo iyo ntwaro ya CNDD-FDD ibironderera. Hanyuma ikigira kabiri nuko igihe cyose bamwe bakora urusasuma atanarimwe bigira basigura ngo basigure abanyagihugu ico bari kora bikorera hanyuma ngo bagaruke no mu nyuma berekane icyo baronse n'icyo babikogije. Kuko urusasuma nkuru rwarabaye no mu mwaka uheze naho nyene byagenze nkuko. Ibyo rero bakora mu gifuri ibyo bintu bakora mu kinywabi ibyo bintu bakora binyegeje nta zindi ntumbero baba bafise atari ukurondera gukumira atari ukurondera kwita ibintu uko bitari atari ukurondera ejo ngo tuzoze twumva basigura yuko
Mwema manguhana katuwasa anze Gohari ho imigwi changi nara Zawarundi zidaserukiwe Ubone hari haba nubari kwa lako kwa mbuzi Nabo barimu, nabo baganga Nabo bakora mu makomine Nabo bakora mu ntara Nabo bakora ahatandukanye Ibi rero ni bintu kwiye gukurikiranwa cyane Hama abanyagihugu bakabyiyamiriza hakiri kare Kuko ibintu mwe n'ibi Iyo bibaye nta kindi bibyara atari ugucanishamo abanyagihugu nta kindi bibyara atari induru atari uko abantu basubiranamo
ibi rero biriko biraba bitegezwa tegwe ibyatsi haba amashyira hamwe ndahane byicaro bya politike canke abaserukira abandi mu buzi bamwe bahurikiye mu masendi
nakari kamaro ko kuroswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
aya makuru tuyabandanirize mu gisata cy'imigenderanire hagiye gushigwaho ikarata iranga abarundi baba mu mahanga biri mu rwandiko bamwe muri abo barundi bariko barakorana n'ubutegetsi gwatanzwe mu shyanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira ngo gwemezwe iyo karata yiswe ndanga diaspora ngo izoba ifise akamaro kuko ariyo izotuma abarundi baba hanze baronswa impapuro bazoba bakeneye mu Burundi no mu buserukizi bwabo mu mahanga igiciro cayo na amadolari y'amanyamerika 50 azoza aratangwa buri mwaka inkuru ya Trifi na Kaniwabo
ubwo rwandiko bwerekana ko iyo karata izotangwa mu kiringo cyo kuva ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka izogugwa amadolari 50 y'amanyamerika ayo madolari nayo akazoza aratangwa buri mwaka kugira ngo yemererwe gusubira gukora akamaro kayo ngo niyo ikuranga kuri umurundi aba mu mahanga ikaguha uburenganzira bwo kwakirwa mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu izokorohereza kandi ababa mu makungu kuronga uruhusha rwo kuja mu Burundi no kumarayo igihe ico bita visa yongere yerekane kufitani imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi kandi ko ufise uruhara mu iterambere Iyo karata izotanga kandi uburenganzira bwo kwitaba amanama n'ayandi makoraniro y'abarundi baba mu mahanga igatanga uburenganzira bwo kwitura ubutegetsi n'inzego zabwo igatuma abajejwe imbibe baborohereza kwinjiza ibyo bakuye hanze ngo kindi iyo karata izofasha no kumenya ibitigiri by'abarundi baba mu mahanga bafitaniye ubucuti n'imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi Ugo rwandiko rumenyesha kandi ko mu mwaka w'2016 abarundi baba mu mahanga baharugwa hafi mu 365 cyemeza ko gushika muri uno mwaka w'2022 ibitigiri vyiyongerereye
arakoze na Christine Kaniwabo kuri iyo karata nyene abarundi baba muri Canada ntibatahura ico karangamuntu y'umurundi abahanze ije gukora Apollonis Mbizi munyabanga ashingwa bikogwa mu ishirahamwe rihurikiyemo abarundi baba muri Canada ABC Canada havuga ko iyo karata karangamuntu ari amayeri y'umugambi uri ku butegetsi yugushaka kugira amashami y'umugambi Sende Depute mu Burundi baba hanze babanje kubacamwo ibice ivyo ngo biteye kubiri kandi n'amategeko no kwishira no kwizana kwa kiremwa muntu tega matwi Apoloni Simbizi
ntitubone igituma hari umugwi w'abarundi bashaka guha karanga muntu yabo bisangije kuko amategeko avuga yuko carte d'identité ibimwe ku banyagihugu bose baba mu gihugu canke bari hanze ahubwo umuntu aribaza ati mbega abishaka kubikora batumwe nande bifuza gushika kuki ku bwa ABC Alliance des Burundais du Canada nta rwego nshingwa ntwaro rwa diaspora y'abarundi tuzi rwemewe n'amategeko genga amashyirahamwe ya diaspora ruriho ntamanda rwahawe n'abarundi baba mu mahanga ivyo twabonye nuko hariho abatowe mu Burundi murumva bikwikije amategeko yo mu Burundi abo rero nabaserukizi b'intwaro yabatoje nayo mbere barabitwereka mu kuvuga yuko uzoba afise ikarata zoba afise uburenganzira bw'iki na kiriya muri ambasade z'u Burundi ikiboneka nuko umugambwe uri ku butegetsi uri kuragerageza gushinga amashami yawo mu Barundi bari mu mahanga ikabaje nuko bagomba kubikora kugahato hanyuma ikindi nuko bisa nuko bashaka gukontrola abarundi baba mu mahanga bamenye ababayoboka intwaro ya abayoboka intwaro n'abatayiyoboka kubera yuko hari abakiriye iyo karata cyangwa batayakiriye nta karata ikenewe kuko hari passport kandi amategeko y'u Burundi aremera double nationalité donc akabira ka kabiri ibirabaje rero kugomba guca mu mirwi abarundi bari mu mahanga ni guca kubiri na demokrasi ni guca kubiri uburenganzira bwo kwigenga bwa kirema muntu droit de liberté kindi nacu nuko bisa no gutera ubwoba ntihagire usubira gukakaza no kuvuga ko muri ibintu bitagenda neza mu gihugu murumva rero ko bifise ingaruka mbi ku barundi bari hanze eka mbere nababo bari mu gihugu ahubwo hari abarundi rero benshi bagikeneye protection y'ibihugu bacumbitsemo kubera iyo migambi idahumuriza na gatoyi bose
mu gisata cy'ubutunzi naho ibyaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega cya leta ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza ngo ni imvugo ya politika tacho ihuriye ko n'ukuri kukungena ibintu biba byifashe mu gihugu ibyo bishikirizwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana kugiwe leta yari kwiye nyabuna kurondera amafaranga kugira ngo iteze imbere igihugu ibice birenga 50% by'abarundi babayeho mu bukene budasanzwe nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo ISEBU nabo babone gutora koyokwe inkuru twateguriwe na George Nimenya
umushikiranganje w'igihugu cya leta domicile yo kubgayo ariko yerekana ivyaranguwe n'umushikiranganje arongoye avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza kandi ko n'abakozi ba leta bahembwe ku gihe
kubijanye n'amafaranga leta yegeranije rivuye hagati mu gihugu kumafaranga angana n'imiliyaridi 588 arenga gato y'amafaranga y'amarundi yari yitezwe kwegeranywa mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 igihugu cegeranije biciye mu kigombe amafaranga angana imiliyaridi 642 miliyoni 340 y'amarundi ni ukuvuga ko tugeze ku bice 199 byayari yitezwe kwegeranywa ayakoreshejwe ku mishahara y'abakozi ba leta agera ku bice hafi 49% akaba twoca tugiraho tumenyesha yuko abakozi ba leta bagiye barahembwa ku gihe
yagiriye ko amenyesha ko hari amasezerano n'ibindi bisata hamwe n'abasanzwe bafasha u Burundi bagiranye na leta y'u Burundi yo gusahiriza ku bwa Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko imvugo y'umushikiranganji ari imvugo ya politike kuko mu Burundi ibonekeza ubukene
nibaza nk'ene ko hariho imvugo ya politike yo kwitondera kuvuga yuko ibiga byifashe neza ariko ubuzima z'ubutunzi ziba zihanyine kubera ibigega n'amafaranga aba bitifashe neza amara agaciro ataya hari umuntu yifuza kurangura ibintu adashobora kugira uko bikwiye urazi makuru rusange infrastructure mu Burundi yaho zigeze uburyo burakenye muri iki gihugu ndibaza yuko hakwiye ku cyo bita strategie yo kurongera uburyo buza gusahiriza n'ibindi bihugu birabikora strategie de mobilisation des fonds kandi hoho cyo cyatwica twita imvugo nyene ya politiki ukuru umuntu wese mpabanga yatugeza kwerekana ko ibintu bigenda neza ibyo ni bisazo mugabo twebwe tubivuga nk'umurundi ku nyungu z'abarundi bose n'izi gihugu
ikigo cyiga uko iterambere gifashe mu Burundi mu by'ubutunzi Tebu yeruka gusohora icegeranyo mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze aho cerekana ko mu Burundi hari ubukene kigavuga ko ibice birenga 50% by'abarundi baba mu bukene budasanzwe imvonye mukuru zitera ubwo bukene ngo ni ukutamenya no kutaja mu ishure hamwe no kubura akazi
Ikibazo cy'ubukene n'ibiciro by'ibifungurwa bikenerwa n'abantu benshi byaraduze cyane mu ntara ya Rumonge. Abasumyi bakaba bidoga bavuga ko barengerwa cyane narijya bari mu bukene budasanzwe. Iryo duzwa ry'ibiciro ryunyuwe n'uko atabifungurwa byemerewe kuvanwa mu bihugu bibanyi bica ku kivugo ca Rumonge. Abanyagihugu basaba ko leta yikubita gashi ikugurura amayira ibifungurwa bigashobora kwinjira neza. Inkuru tubaza Beniax Serakana.
Abanyagihugu bamenyesha ko ibiharage byo mu bwoko bwa kinure byavuye ku mafaranga igihumbi, ubu bigugwa igihumbi n'amajana atanu, naho ibisa n'umuhondo biva ku gihumbi n'amajana ane, ubu bikaba bigugwa ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amarundi. Ikindi gifungurwa caduze cyane ni umuceri, ubugeze hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana indwi, ni mu gihe wahora uboneka ku gihumbi n'amajana atanu. Ifu y'imyumbati ikiro kigeze ku gihumbi n'amajana atandatu, igiciro cagwijwe inshuro zibiri. Ikiro cy'isukari naco categerezwa kugugwa ibihumbi bibiri n'amajana atandatu, ubu kigeze hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi indwi. Iryo duga ridasanzwe ry'ibiciro kuri ivyo bifungurwa rikaba ryigaragaje kuva mu ntango za kuno kwezi kwa mbere.
Ibiciro byaraduze rwose kuko bwaba ubufu bw'ibiharage b'umuceri byose byaraduze rwose, ugasanga urajyanye mahera urabuze icyo ugura kubera bigenge cyane. Nk'ibigori byose ntawo bivuga, twahoze tuvuga yuko ibigori byegeranije bijyanye mu mahanga bidatokaje. Ubu rero birutwa n'uko batari kubikora kuko mu minsi iheze byatuma bitsinda bikaboneka, maze byaje no kuboneka ntibiboneke neza. Ibyisukari byabyo ntawe ukibivuga, ayigurisha ibihumbi bitandatu ibihumbi indwi.
Amakuru ava mu Rumonge akaba avuga ko ivyo biciro vyunywe n'uko atabifungurwa vyemerewe kuvanwa mu bihugu bibanyi bica ku kivuko ca Rumonge. Itegeko ribuza iyinjira ry'ibifungurwa rikaba riri mu yagiye arashigwaho n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Abanyagihugu basaba leta ko yokwikubita agashi ikugurura amayira ibifungurwa bigashobora kwinjira neza.
Leta yoraba turakenye, igihugu kirakenye, twiyugaraniye ko ntaho tuzoshika n'ubundi ibintu bizoguma biduga kuko mu minsi iheze ibintu byaraza biciye ku kivuko ca Rumonge. Mugo ubu nta na kimwe kiza barabibujije, rero twe dushakifuza yuko ibintu byo kugurirwa ibifungurwa bikaza, ibifungurwa abantu bakabisima tukaraba yuko bimanuka ibeye kandi ho abantu baragowe.
Twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga agira ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ku vyerekeye ibiciro vy'ibifungurwa nkenegwa biguma biduga, ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure.
Na Beniya Tsera kandi arakoze. Ninonga haduciye dusozerera no makuru, mwakoze mwese abariko baradukurikira, abadufashije kuyegeranya turabashimiye. Josine Kaze nariko ndayabashikiriza, ndabifurije kuranirwa mu byanyu, kugira amahoro naho ubutaha.